Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ngaramutse neza nshuti mu duteza amatwi, nedirwe mu basuza kandi mbayikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo. Aya makuru tuyahereye kwavugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na Aloys Bigirimana.
Mwaramutse Edi n'abaduteza amatwi muri aka kanya. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ejo ku munsi wa kane yasavye perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden ko baganira babonana hakoreshejwe video conference. Ni nyuma yaho umutegetsi wa Amerika amwise umwicanyi mu ijambo yashikirije mu birori byo kwibuka imyaka indwi irangiye Uburusiya bwigaruriye intara ya Crimea. Perezida Putin yatumiye Perezida Biden kuganira kandi akifuza ko byo bakuri wa gatanu canke ku munsi wa mbere. Putin avuga ko yibaza ko coba ikiganiro cuguruye gishobora kuzohimbara abanyagihugu b'u Burusiya na Amerika. Ni nyuma yaho mu kiganiro yahaye televiziyo ABC yo muri Amerika ku munsi wa gatatu abajijwe nimba yibaza ko Perezida Putin yagirijwe guhishana uwo batavuga rumwe n'ubutegetsi Alexei Navalny ari umwicanyi, Perezida Biden wa Amerika yishuye avuga ko Putin ari umwicanyi. Ibyo byavuzwe na Perezida wa Amerika byaciye byunyura icuka kibi gisanzwe kimaze imyaka mu migenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri. Ku munsi wa gatatu Uburusiya bwaciye butuma ko ambasaderi wabwo i Washington asubira i Moscow mu mibonano yihuta. Muri diplomasiya kandi umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Anthony Blinken hamwe na mugenzi we w'Ubushinwa Wang Yi bari mu mubonano ejo ku munsi wa kane mu gisagara cya Anchorage ni muri leta ya Alaska muri Amerika. Niyo mubonano wa mbere abategetsi b'ibyo bihugu bibiri bagiranye kuva mu kwezi kwa gatandatu. Imbere y'uwo mubonano umushikiranganji Blinken yari muri Korea y'Epfo aho yavuze ko Ubushinwa bwogira inyungu mu gihe Korea ya ruguru yovavanura n'umugambi wayo w'ibirwanisho bya nuclear. Blinken yavuze ko Ubushinwa ufise uruhara runini mu kugondoza Korea ya ruguru mu guheba iyo mugambi. Leta ya Biden yitezwe gushyira habona mu gihe cya vuba politiki yayo kuri Korea ya ruguru.
Washington, ijwi rya Amerika.
Ibihugu vya Buraya bifise igihagararo kinini ejo ku munsi wa kane byavuze ko bisubiye gukoresha incanco za AstraZeneca. Ni nyuma yaho ikigo cya Buraya kijejwe kugenzura ivy'ubuganga kivugiye ko urwo rucanco atankurikiza imbi rufise kandi rutazibira imitsi y'amaraso y'umuntu. Iri tangazo rije nyuma yaho ishyirahamwe impuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS hamwe n'igisata cy'Ubwongereza gikurikirana iby'amagara y'abantu byose bitangaje kugo rucanco ari rwiza. Ariko Norvege n'Ubuswede byavuze ko bititeguye kongera gukoresha urwo rucanco. Igisata cy'ishyirahamwe impuzamakungu cyita ku mpunzi HCR kivuga ko utwigoro two kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa corona twatanze umwimbu mwiza mu mpunzi zikwirakwiye mu bice bitari bike ku isi. Abantu barenga imiliyoni 80 nibo batandukanye n'ingo zabo kubwo guhamwa intambara n'ubwicanyi, bakaba barimwo impunzi zingana imiliyoni 26. Igihe uwo mugera waduka HCR yari ifise ubwoba bw'impunzi zari gushobora kwanduzanya ku bwinshi. Ku mfashanyo y'abagira neza mu makungu hamwe n'ibigo by'iterambere, HCR yaronkejwe imiliyoni 492 z'amadolari, amafaranga yafashije kugura ibikoresho byo gukwikingira byahawe impunzi hamwe n'ibyo kwa muganga. Ayo mafaranga kandi yarafashije gutanga inyigisho ku bana n'abagendana ibibazo byo mu mutwe. Abategetsi ba HCR bavuga ko atabuvuzi bwihariye bariko bararondorera impunzi ariko ko biyemeje ko bazozitwaririka. Abo bategetsi bavuga ko hari byemeza ko impunzi abimukira hamwe n'abasaba ubuhungiro bariko barahabwa incanco za COVID-19 mu mugambi w'ibihugu muri rusangi.
Aloys Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi nshuti zacu. Im mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41, naho mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 48 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Amakuru yo mu biyaga bigari. Abayobozi hirya no hino ku isi bakomeje koherereza abatanzania ubutumwa bwo kubafata mu mugongo nyuma y'urupfu rwa Perezida John Pombe Magufuli.
Afrika yose yaheteje kubura umwe mu ntwari zaharanira neza ya Afrika. Kugira ngo bicubahiro iteka niragigiwe, harashinzwe ikigandaro cy'iminsi indwi mu gihugu cyose cy'u Burundi. Kuva kuri uwa kane igenekerezo rya 18 gushyika igenekerezo rya 25 Ntwarane uwo mwaka 2021.
Uwo ni Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Mu yandi makuru, umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane yategetse ko abahoze ari abayobozi muri gereza ya Nyarugenge Imageragere mu mujyi wa Kigali bakomeza gufungwa by'agateganyo. Izo nkuru n'izindi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yitabye Imana kuri uyu wa gatatu afite imyaka 61. Inkuru y'urupfu rwe yatangajwe na Vice Perezida Samia Hassan Suluhu abinyujije kuri televiziyo y'igihugu. Mu butumwa bugufi, Madamu Suluhu yavuze ko umukuru w'igihugu yaguye mu bitaro by'i Dar es Salaam azize ibibazo by'umutima. Ese Perezida John Pombe Magufuli yari muntu ki? Tubibaze mugenzi wacu Thomas Kamilendi.
John Pombe Magufuli yavutse ari kwa kane ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa 10 mu 1959 mu karere ka Katona mu ntara ya Mwanza ku nkengero z'ikiyaga cya Victoria mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Tanzania, nuwo mu bwoko bw'abasukuma. Ise Magufuli Marco Nyahinga na nyina Suzana Musa bara baturage basanzwe babahinzi. Mu 1961 bambutse Victoria bimukira Icato mu karere ka Biharamulo mu ntara ya Kagera bagiye gushaka imibereho myiza kurushaho. Icato niho John Pombe Magufuli yize amashuri abanza kuva mu 1967 kugera mu 1974. Ayarangije yagiye kwiga muri seminari nto y'abagatolika ya Katoke Ibiharamulo mu 1975-76. Yarahavuye ajya kwiga mu ishuri ryisumbuye ryitwa Lake Secondary School i Mwanza mu 1977-78 nk'uko tubisoma ku rubuga rwa internet rwa guverinoma ya Tanzania. Yarangirije amashuri yisumbuye i Mkwawa mu ntara ya Iringa kuva mu 1979 kugera mu 1981. Aha i Mkwawa niho John Pombe Magufuli yize mu ishuri nderabarezi mu 1981-82 mu ishami ry'imibare n'ubutabire shimi mu gifaransa cyangwa chemistry mu cyongereza. Mu 1982-83 yabyigishije mu ishuri ryisumbuye rya Serengema mu ntara ya Mwanza. Nyuma yaho yagiye gukora igisa n'icyo mu Rwanda bita ingando nk'uko itegeko ribiteganya mu nkambi ya Makutupora iri i Dodoma kuva mu kwezi kwa 7 kugera mu kwa 12 mu 1983. Mu kwezi kwa mbere 1984 yagiye kurangiriza inyigisho ze mu kigo cya gisirikari cya Makuyuni mu ntara ya Rusha. Mu 1985 John Pombe Magufuli yagiye kwiga muri kaminuza y'i Dar es Salaam. Nyuma y'imyaka 3 mu 1988 yahakuye impamyabumenyi yisumbuye Bachelor of Science mu mibare n'ubutabire. kuva mu gihumbi 1989 kugira mu gihumbi 1995 yakoze mu ruganda rwa koperative y'abahinzi borozi yitwa Nyanza Cooperative Union i Dar es Salaam. Muri icyo gihe kuva mu gihumbi 1991 kugera mu gihumbi 1994 yanigiraga impamyabumenyi yo hejuru master's degree muri siyansi muri gahunda ya kaminuza ya Dar es Salaam na kaminuza ya Salford yo mu Bwongereza. Yakomereje amasomo y'impamyabumenyi ihanitse ya PhD muri kaminuza ya Dar es Salaam mu butabire kugera mu bihumbi 2009. John Pombe Magufuli yinjiye mu bya politiki mu matora y'abadepite yo mu kwezi kwa 10 mu gihumbi 1990 yaratsinzwe. Yarongeye ariyamamaza mu matora yakurikiyeho mu gihumbi 1995 noneho aratsinda atsindira intebe ya Chato mu nteko ishinga amategeko y'igihugu ari mu ishyaka rya CCM chama cha mapinduzi. Yaratararangiza manda ye ya mbere ubwo president Benjamin Mkapa yamugize ministri wungirije w'ibikorwa remezo. Yakomeje kuba depute wa Chato yongera no kubitorerwa mu bihumbi 2000 ari nabwo yabaye ministri w'ibikorwa remezo. Mu bihumbi 2005 nabwo yarongeye atorerwa kuba depute wa Chato. President Chakaya Kikwete yamukuye muri ministeri y'ibikorwa remezo amugira ministri w'ubutaka n'imiturire ubwo hari mu kwa mbere mu bihumbi 2006. Kuva mu bihumbi 2008 kugera mu bihumbi 2010 John Pombe Magufuli yabaye ministri w'ubuhinzi ubworozi n'uburobyi mbere yo gusubira kuba ministri w'ibikorwa remezo nanone kuva mu bihumbi 2010 kugera mu bihumbi 2015. Mu kwezi kwa 10 ibihumbi 2015 John Pombe Magufuli kandida wa CCM yatorewe kuba umukuru w'igihugu. Yatorewe manda ya kabiri y'imyaka 5 mu kwa 10 ibihumbi 2020 yitabye Imana ayimazemo iminsi 132. Nk'uko itegeko nshinga rya Tanzania ribiteganya vice president we umutegarugori Samia Hassan Suluhu nawe wo mu ishyaka rya CCM niwe uzayirangiza. Mu bakuru b'ibihugu 5 ba Tanzania John Pombe Magufuli ni uwa mbere utabarutse akiri ku butegetsi. President wa mbere Julius Nyerere yitabye Imana mu gihumbi 1999 yari yaravuye ku butegetsi mu gihumbi 1985. Naho president wa gatatu Benjamin Mkapa yitabye Imana mu kwa 7 ibihumbi 2020 yari yaravuye ku butegetsi mu bihumbi 2005. Abandi Ali Hassan Mwinyi na Jakaya Kikwete bombi baracyariho bari mu kiruhuko cy'izabukuru muri Tanzania.
Hagataho leta ya Tanzania yatangaje icyunamo cy'iminsi 14. Ibindi bihugu nka Kenya, u Rwanda n'u Burundi nabyo byatangaje icyunamo kugeza President Magufuli ashyinguwe. Mu Burundi icyo cyemezo cyatangajwe kuri uyu wa kane na President Evariste Ndayishimiye mu butumwa yagejeje ku gihugu.
Leta y'u Burundi yakiranye umubabaro mwinshi urupfu rwa nyiricyubahiro John Pombe Joseph Magufuli, umukuru w'igihugu cya Tanzania, igihugu kibanyi, kivukanye kandi kigenze. Igihugu cy'u Burundi kiboneyeho kano kanya kugira ngo kifatanye mu mubabaro mwinshi na leta hamwe n'abenegihugu ba Tanzania muri rusange, na cyane cyane umuryango w'uwo muhisi uri mu mubabaro ntangere muri kino gihe. Igihugu cy'u Burundi kirashima cyane ibikorwa by'iteka iyo ntwari y'igihugu cya Tanzania nyakwigendera nyiricyubahiro John Pombe Joseph Magufuli yakoreye igihugu cyiwe, akarere, Afrika n'isi yose biciye mu burongozi buri mu iyerekwa. Afrika yose yahejeje kubura umwe mu ntwari zaharanira ineza ya Afrika. kugira ngo duhe icyubahiro iteka niragigiwe. Harashinzwe ikigandaro cy'iminsi indwi mu gihugu cyose cy'u Burundi kuva kuri uwa kane igenekerezo rya 18 gushyika igenekerezo rya 25 Ntwarane uwo mwaka 2021. Kuva ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 19 Ntwarane umwaka 2021 gushyika ku munsi wo gushingura uwo muhisi, amabendera y'igihugu azodozwa gushika hagati mu gihugu cyose cy'u Burundi no mu buserukizi bwacyo mu mahanga. Murakoze, tubandanye gusengera uwo muvukanyi wacu.
Tukivuga ku rupfu rwa Perezida John Pombe Magufuli, mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye kandi na Frederic Bamvuga Inyumvira wigeze kuba Vice Perezida w'u Burundi. Muri iki gihe ari Bruxelles mu gihugu cy'u Bubiligi. Aravuga uko yakiriye urupfu rwa Perezida Magufuli n'icyo bivuze kuri politike y'akarere.
Urupfu rwa Perezida wa Tanzania Pombe Magufuli rwaraye urupfu rwatangaje cyane, naho hari hagize iminsi barumvuga ko byinshi kubera ko bavuga bati yarwaye indwara ya corona akajya ngo muri Kenya ko yaba yaragarutse, ariko icyabonetse ni uko batangaje ko ari mu bitaro i Dar es Salaam ariho yitabira Imana. Rero ni urupfu rukurikirana kandi n'ibihe bidasanzwe Tanzania irimo kubera ko havugwa cyane abandi bategetsi bari bamwegere bari bishwe n'uyu mugera wa corona. Narumvise yuko ni Zanzibar barongora naho nyine perezida yari yapfuye kubera corona. Ni ubwa mbere umukuru w'igihugu ari mu mabanga yitabye Imana, ko ni igihugu twavuga mu Gifaransa kiri stable, kuvuga kikaba gifite ingorane za politike n'ibintu bije konona umutekano wa Tanzania kuko ntibari babimenyereye.
Mwavuze ko Tanzania mu bisanzwe ari igihugu abantu barabira kwa karerero ku bijyanye n'umutekano n'iyo stabilite mwariko muravuga mu karere. Urupfu rwiwe hari ikintu ruzohindura cyangwa muribaza n'abategetsi bazobandaniza aho yarageze ko atacyo bizohindura ku byerekeye uruhara Tanzania ifise mu karere no muri Afurika?
Nibaza ko mu bisanzwe nibaza ko ari ikintu kizohinduka kubera ko Tanzania umuntu ni sisiteme mu Gifaransa itwara, nacyo gituma ubwo nyine bidatebye baciye bahashyira icyegera cya perezida kugira ngo acarongora igihugu imyaka yari isigaye ya Pombe Magufuli nk'uko ibyifashingiro ryabo byabivuga. Rero sinibaza ko hari politiki zohinduka ahanini icyifuzo cyacu gusa twari twumva hirya no hino kwari uko impunzi z'abarundi ngirango zogira agahembwe kubera ko zari zimerewe nabi kubera umwumvikano wari hagati ya perezida w'u Burundi na perezida Magufuli watuma impunzi z'abarundi bashya kutahana ku nguvu kugira ngo mu Burundi berekane ko hari amahoro hanyuma babafashe babafashe. Ariko Tanzania ikakigerageza gufasha icyo kintu cyo twavuga tuti twibaza ko icyo kintu kikaba cyiza gihindutse, ariko ubundi sinibaza ko ari politiki izohinduka muri Tanzania mu migenderanire ya Tanzania n'ibindi bihugu bihanye imbibi.
Muri make mu kurangiza, naho kubijyanye n'urugamba rwo kurwanya COVID-19 mwavuze ko kumbure kuri leta yiwe batahaguruka icyo kibazo, muribaza ko icyo kibazo abategetsi bashasha bashobora kugifata uko kimeze ntibagifate minene? Muri make cyane
nibanza ko ari gishobora guhinduka kubera ko burya ingorane ziba kuri abakuru b'ibihugu ni uko bafata ingingo ubwa mbere hanyuma bikaragora guhindukira iyo bafashe ingingo zitari zo. Ikibazo rero nibaza ko kiri kukibonekeza neza mu bihugu bya Afurika ku buryo abategetsi bashaka ikintu cya mbere babwirizwa kwihatira ko ari kuraba ingene bagerageza kuraba ingene isi iri kwinda byifatamo nabo nyine bagakurikiza nk'uko abandi bari kubara byifatamo. Ahandi hoho ni ikiza gishobora gutikiza abatanzania abatanzania gusa ni muri kajya karere, kandi ndatangaza ndabye ingene mu Rwanda babifata, siko Burundi babifata, siko Tanzania babifata, babifata mnego cyane. Arabona ko ari kiza kidasanzwe, ariko ibyo bihugu bibiri wamenga ni bisanzwe wamenga ni imikino, nibaza yuko batabwira kwandanya babikinisha kubera ko abantu barashobora guhera, na cyane cyane ko iyo korona ubona ntitoranya ntigira mukuru ntigira muto bose irahitanisha.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na Internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 1 1 kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu cenda abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Mwandi makuru umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge aho ni mu Rwanda kugica munsi cyo kuri uyu wa kane yategetse ko abahoze ari abayobozi muri gereza ya Nyarugenge imageragere mu mujyi wa Kigali bakomeza gufungwa by'agateganyo abo barangajwe imbere na Innocent Kayumba baregwa ibyaha byo kwiba amafaranga asaga miliyoni 9 y'umunyamahanga ufungiwe muri gereza bayoboraga ni inkuru y'umunyamakuru ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa
Akimara gusesengura imiburanire ku mpande zombi mu rubanza rw'ubujurire kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ntiyagiye kure icyemezo cya mugenzi we mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge cyo gufunga by'agateganyo abahoze ari abayobozi ya gereza ya Nyarugenge iri mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali abo ni CSP Innocent Kayumba wahoze ayobora gereza SP Eric Ntakirutimana wari umwungirije na Chief Sergeant Frem Mutamaniwa wari ushinzwe ibikorwa by'ubutasi muri iyo gereza Baregwa ibyaha byo kwiba kwinjira mu makuru abitse muri mudasobwa cyangwa surusobe rwazo no kwiyitirira umwirondoro baregwa ko kuva mu kwezi kwa munana umwaka ushize 2022 batangiye kwiba amafaranga y'umufungwa w'umunyamahanga ufite ubwenegihugu bw'Ubwongereza ayo mafaranga arenga miliyari 9 no kuvuga asaga miliyoni 7 mu mapawunda akoreshwa mu gihugu cy'Ubwongereza Umunyamahanga Kasem Ayman Mohamed ubushinjacyaha buvuga ko yafunzwe afite ikarita ya banki ikoranabuhanga cyangwa se visa card yariho amafaranga ariko ayishyikiriza abashinzwe imibereho myiza muri gereza akajya yikoresha ashaka guhaha no kugura imiti yarangiza akayisubiza ubuyobozi bwa gereza buravuga ko abayobozi ba gereza baregwa begereye uwitwa Eugene Bugingo ukora mu gisata cyita ku mibereho myiza ya gereza baza kumenya ko ari ubika iyo karita y'umufungwa kandi ko yari wakayabo k'amafaranga ubushinjacyaha bukavuga ko abayobozi ba gereza basabye umufungwa Olivier Amani bazi ko azobereye iby'ikoranabuhanga kugira ngo abafashe kwinjiramo cyangwa se kuyihakinga akuraho amafaranga gusa ngo yaba yarababwiye ko bidashoboka uretse kugenda baguramo ibyo bakeneye mu buryo bw'ikoranabuhanga kwisonga oyoboraga gereza ariwe Kayumba ngo yatumije telefone igezeho mu bwoko bwa Samsung S8 za biswi imitobe n'ibindi muri societe vuba vuba naho Ntakirutimana we aregwa ko yatumije Samsung A71 ku 450,000 by'amafaranga n'amayoga afite agaciro k'amafaranga 90,000 Uwitwa Efrem Mutamaniwa nawe aregwa ko yatumije inzoga zifite agaciro k'2,027 ibi byinshi ubushinjacyaha buvuga ko babikoraga bifashishije za sim card za telefone z'abandi bafungwa zabikwaga na Mutamaniwa wari ushinzwe ubutasi bwa gereza bajuririye icyemezo cy'umucamanza wa mbere abaregwa n'ababunganira bavugaga ko nta mpamvu zikomeye zatuma bafungwa by'agateganyo bakavuga ko ibikorwa baregwa bigize ibyaha bituzuye kandi ko banatanze ingwate bagasaba kurekurwa by'agateganyo bakabura nabidegembya kuko ngo basa ngahari n'amategeko yirengagijwe n'umucamanza wa mbere yisunze ingingo z'amategeko umucamanza ku rwego rwisumbuye rwa Nyarugenge asobanura ko impamvu zikomeye ari ibyagezweho bihagije mu iperereza bituma abaregwa bakekwaho ibyaha ku rwego rwa mbere urukiko rwarwanze ubusabe bwabo bwo gufungurwa by'agateganyo ruvuga ko nta shingiro ku byo bavuga rwavugaga ko rwasanze ibyagezweho bihagije ku buryo bituma bakekwaho ibyaha rwabishingiraga ku bintu abaregwa baguze bitandukanye kandi bamwe muri bo bemera ko babitumizaga mu mazina yabo bifashishije sosiyete vuba vuba umucamanza ku rwego rwa kabiri nawe yemeza ko kuba hari ubujura bugaragara ko bwari bwakozwe ku ikarita ya visa y'umunyamahanga Mohamed ufungiwe imageragere bituma baregwa bakekwaho ibyaha yavuze ko ibyo basaba mu bujurire bwabo nta shingiro bifite yavuze ko hari impamvu zikomeye zituma baguma gukekwaho ibyaha ashingiye ku buremere bw'ibyaha bikomeye aba bari abayobozi muri gereza ya Nyarugenge iri mageragere bakekwaho ndetse n'ingaruka zikomeye avuga ko byateza umucamanza yategetse ko bakomeza gufungwa by'agateganyo mbere y'uko urubanza rutangira kuburanishwa mu mizi aravuga ko kubafungura bishobora kubangamira iperereza rikibakorwaho kandi ko bashobora no kutsa igitutu batanga buhamya ategeka ko nta gihindutse ku cyemezo cy'umucamanza wa mbere kigomba kuguma uko kiri bakaguma muri gereza ni cyemezo cyasomwe baregwa badahari mu cyumba cy'urukiko hagaragaraga abanyamakuru abavandimwe babaregwa n'uhagarariye urwego rw'ubushinjacyaha muri uru rubanza eh bagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi bijwi rya Amerika ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Shuti muduteza amatwi ahantu dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika shimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Facile Gebeho amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije naho kuri mikoro mwari kumwe nange Edirwema wabafashije kuyakurikira basezeyeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Radio, ich bin ja Amerika.